bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cyo ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese ncuti bakunze.
Byinshi biromaze guhomba kubera nkubu yamuyaga nkubu hari ugwiriye heshi ubwo baburiho ntibwobura kubera uwo muyaga nkubu atawuri
muyaga nkubu ubuze byose bica bihagarara.
Aba ni bamwe mu rwaruka rwo muri commune Rutovu y'intara ya Bururi mu gihugu cy'u Burundi bize ivy'imyuga bavuga ko ikibazo cike na y'umuyaga nkuba kibugarije kizotuma nivyo bize bisubira inyuma. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hagufi ya radio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ku ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bahisemo kugumizaho inama itegekanijwe kuno wa gatanu Geneve mu Buswisi yo gutorokanya amafaranga azofasha abanyagihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo naho Leta ya Kinshasa yanse kuyitaba. Umuvugizi w'ibiro vya ONU bijejwe imfashanyo OCHA Jens Yilark yavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo hamwe n'amashyirahamwe adaharaniye inyungu za politike bashigikiye iyo nama kandi baza yitabira bitegekanije yuko n'igihugu cy'u Burundi naco nyene kiza kugira ico kivugwa ko muri iyo nama y'abasanzwe bafasha ibihugu bitandukanye vya Afrika. Umurwi w'abahinga abishamwe muzamakungurijeje kubuza ikoreshwa ry'ibirwanisho vy'ubumara oyaka mu mfunyapfunyo y'igifaransa bari mu nzira bagana muri Siriya aho bategekanya gutangura ibikorwa vyabo ku munsi wa gatandatu. Ivyo vyatangaje kuno wa kane n'iryo shirahamwe. Ivyo bitangajwe mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse vyagiriza Leta ya Siriya gutera ivyuka vy'ubumara mu gace ka Duma karimwo abarwanya Leta ni hafi y'umurwa mukuru Damascus ku munsi wa gatandatu itariki ya ndwi y'ukwezi kwa kane. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ejo ko atigeze avuga igihe ibitero vya Amerika ku gihugu ca Siriya bizobera ko mu kwishura mu gitero gikoresheje ibirwanisho vyica imyuka y'ubumara bivugwa ko vyagizwe ku banyagihugu muri Siriya. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Trump yatangaje ko ibitero vya Amerika bishobora kuba vuba canke bigafata igihe umunsi umwe nyuma yuko agabishije ko abamisile agiye kuraswa muri Siriya. Trump yavuga ko ku munsi wa gatatu ko Amerika kuri Leta yiwe yakoze igikorwa gikomeye cyo gutuza abarwanyi ba Leta ya Kiisilamu mu karere ka Siriya. Radio ijwi ry'Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 4. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi kuri wa gatanu hasozerewe indwi y'icunamo ku rwego rw'igihugu mu Rwanda yasozerewe ahitwa Kwirebero hashinguwe abanyepolitike bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mugenzi wacu Asumta Kabuye turi kumwe kuri telefone aradufitiye ibindi kuri ino nkuru. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Yani
byari bimeze gute byitabiriwe n'abandi?
Nkuko wabivuze rero, ku Irebero mu mujyi wa Kigali niho bashingwa abanyapolitike bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abanyapolitike babaga mu mitwe ya politiki inyuranye, hagaragaramo abari mu ishyaka rya PER, iri shyaka ry'ukwishyira ukizana kwa muntu, harimo abantu batandatu, hagaragaramo abari mu ishyaka rya PSD batatu, MDR umwe, ndetse n'uwari umucamanza mukuru mu rukiko rw'ikirenga Kavaruganda Joseph wayoboraga nyine urukiko wari ushami ry'urukiko kirenga nawe yirukwa nabashinguye kugize kwirebero kwirebero kandi kaba hashinguye n'abandi baturage benshi bavanywe mu nyengero z'umujyi wa Kigali nabo bashinguye kwirebero uyu munsi rero nibwo ubwo basojwe imihango yo kwibuka kwiberaho ngaho umuyobozi mukuru wari urimo yari perezida wa Sena niwe wari umuyobozi mukuru Bernard Makuza akaba yari yavuze ati ijambo rye ati iyo tuza kugira amahirwe u Rwanda rukagira abanyapolitike banze amacakubiri baza gushyigikira ikibi benshi avuga ko jenoside yakorewe abatutsi itari kugira imbaraga nk'iyo yagize.
Urakoze gose Assumpta akaba uyubandanye ubikurikiranira hagufi hamurahezuza kutuzanira inkuru ikwiye makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze cyane.
Mu kiganiro muri sanga cuno musige cisaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda turaza rero kugaruka kuri ivyo vyisugusozera indwi cuna mu Rwanda no musi tukaba twabatumiriye bamwe mu bafasoni bahurikiye mwishira hamwe ririmwo abafasoni bafakariye muri genocide y'u Rwanda muze kuba hagufi ya maradio yanyu. Umukuru w'igihugu cha Gabon hari Bongo kuri wa gatanu ariko aragendera igihugu cy'u Burundi ikimugenza ntikirashobora kumenyekana ariko amakuru ijwi rya Amerika i Bujumbura rikesha bamwe mu bakozi b'ibiro vya mugenzi we Perezida Nkurunziza yamwakiriye urwo rugendo n'urwo gukomeza ubucuti hagati y'u Burundi na Gabon abakuru b'ibihugu baracabonana turaza kubigaruka ko hanyuma ariko hagataho bamwe mu banyepolitike bamusaba gufasha kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda isubire kuba myiza kuko umuryango uwo murabyumva mu nkuru twateguriwe n'umenyesha makuru ijwi ry'Amerika i Nairobi. Hello Julie Kaneza.
Mu butumwa bwo gutumira abamenyesha makuru ibiro vyo kumenyesha makuru mu biro vya president Nkurunziza vyanditse ko ari Bongo Ndimba azoshika ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i Bujumbura igihe c'isaha 5 z'agatondo. Perezida Bongo azobaherekejwe n'abandi bantu bashika ku 30. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenza ko yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ko gushika ubu atawuzi iminsi uwo mutegetsi azomara mu Burundi kuko umushitsi mu mico y'ikirundi yakirwa hanyuma ashimye icicaro agateba uko avyifuza. Karegwa ntiyashimye kutubwira vyinshi kukizanye perezida wa Gabon akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati CEASE mugabo yamenyesheje ku bibazo by'ubutunzi bidashobora guhara mu biganiro bizoba hagati ya perezida Nkurunziza na mugenzi we narirya twari uwo muryango w'ubutunzi. Ariko yongera ko kw'imbere ya byose ari urugendo rw'akazi kuko umukuru w'igihugu cya Gabon aje kubonana na mugenzi we kandi aje mu Burundi nk'umukuru w'igihugu wagendeye mugenzi we. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya icyo abanyepolitiki batandukanye bifuza kuri perezida wa Gabon. Abdul Kassim arongoye umugambwe IPDS igamibanga musaba gufasha kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku ruhande rumwe hamwe n'umwe bwa Buraya ku rundi ruhande isubire kuba myiza.
Turabona kugeshira hamwe ibutunzi bwa bihugu bya Afrika yo hagati ko igihugu cy'u Rwanda gisanzwe duhurira muri iyo shira hamwe akaba ari bayirongoye ko yofasha kugira ngo imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda yoshobora kugira ishobore gusubira kumera neza amaze mareta yacu ko arabiri yashobore gusubira ku giyanirige imigenderanire myiza nk'uko byari uhambere. Two kwifuza mbere yuko kandi umukuru y'igihugu cha Gabo ko turazi yuko asanzwe afitanye imigenderanire myiza n'ibihugu by'ishyamba rya Buraya cyane mu Faransa ko yofasha kugira ngo nawe nyene imigenderanire iri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya agafasha naho nyene kugira ngo imigenderanire ishobore kumera neza.
Mu kurindira ko iyo migenderanire isubira kumera neza umukuru w'umugambwe Hanak Aloys Baricyako wasanga perezida Odimba mu byo azoganira na mugenzi we Nkurunziza atosiga ibiganiro bihumuriza Abarundi kandi bidakumira.
Iyo shimikira kuri ibi bijyanye no kuganira inama n'ingingo ku kintu cyajeje gishobora gukorwa mu gihugu kugira ngo hame hakorwa ibintu abahabona politiki haba imigwi itandukanye iri mu gihugu hame hakorwa ikintu habantu kuba mwumvikana kuko biri muri demokarasi n'ibyo kandi n'ubutsinze abwiza gutwara ariko utsinze atwara bose ari nacyo gituma atawusigara inyuma atawe umuntu yo kwirengagiza kuko urabona nk'ubu no mu bihugu ku isi yose iyo zabura urabona ko atangiye kujya intumbero y'uko hariya muri za Israeli yuko umuntu atsinze usanga akenera abandi kugira ngo bafatanye gutwara ku neza y'igihugu ibyo kubinubana rero bigahera hanyuma tugasenyera ku mugozi umwe nacyo gituma nibaza ko yoshimikira ku bijyanye n'ibiganiro kugira ngo twebwe Abarundi mu byo tutumvikana ku cyore bw'umuti abandi kubaha ibiganiro.
Abdul nawe hari kindi yiteze muri uru rugendo. ugukura maviza ku Barundi baje muri Gabon hamwe no guhanahana ibicuruzwa kurusha uko byahora
ku ruhande rw'umugambwe petezi kamibanga twifuza yuko abo bakuru mu biganiro bogeranira bo vugana ibijyanye n'ukorohereza nk'abarundi baje mu gihugu cha Gabon eka mbere n'abanyegaboza mu Burundi bakakuraho nka bya bintu twita maviza no kuvuga abarundi bakabashura kuja muri Gabon batasinze gusaba viza n'acana cana yuko Gabon dusangiye byinshi turibaza yuko Burundi bufise byinshi mu bijyanye n'urudandazwa twoshorera muri Gabo kumbure na Gabo barafise ibyo boshora ngaha mu Burundi
Ari Bongo Ndimba yaheruka mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016 ico gihe yari yaje mu rugendo rw'iminsi ibiri ari kumwe n'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Epfo Mauritania Senegal hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia bari baje kugerageza kumvisha president Nkurunziza n'abatavuganwa n'ubutegetsi ko bategerezwa kuja mu biganiro ico gihe kandi bashitse Bujumbura nyuma y'iminsi ibiri gusa ubari umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon havuye indwi nke imbere yiwe naho hari haje abagize akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eroje Wirikaneza arakoze cyane gose byavuye mu mubonano wa Ali Bongo na mugenzi we w'Uburundi Nkurunziza turaza kwibabwira makuru yacu yo hanyuma tukiri mu bivugwa mu Burundi kibazo cyo kudashikirwa n'umuyaga nkuba mu burere butandukanye bwa commune Rutovu y'intara ya Bururi kirahagaritse umutuma umugwaruka rwize imyuga igituma muracumva mu nkuru ya mugenzi wacu i Bururi Alain Yves Irankunda
Ugo gwaruka gwo muri commune Rutovu rugizo hanini n'urufisi imyaka iri hagati ya 18 na 30 gwahejeje amashuri y'imyuga ijaye no gusudira kubaza no kumwimishatsi muri kino gihe ruvuga ko butari buyishire mu ngiro kumvo zuko atamuyaga nkuba ushika mu mazone yose Tarsise nini nahazwe yayaze n'ibyo rya Amerika
ke umwuga wo gusudira kabisa ntabwo byonyoreha ntibwo kabisa ni gore kuko nta muyaga nkuba twadufise usanga nyene bigoye ukabona nabakire none ukoresha ko ubwo bora bakabikora ako bakadushikiriza natwe kumuyaga nkuba nabi kugira dukore neza yaya wo kimarira cyane kuko noronka amahera menshi kandi se no bico ni ndada ukoresha tuburose ubwo tukoneze ngo cyane natwe tugutsisoba mu gaho gusudira
rumwe muri ugo gwaruka rumaze imyaka irenga 5 gwizi iyo myuga gwemeza yuko nubumenyi bigiye gusa nuko rurukora gwibagirwa ugo gwaruka kandi rukababazwa nuko kazoza kago kagizwe n'umwiheburo kuko ico rufashije kwiteza imbere kidashoboka bitewe nibura ry'umuyaga nkuba Jean-Jacques niyo nkuru ati
kazoza kiwacu kabagafise insiguro mbi tiko turasubira inyuma nyene mu buntu by'ubwenge byo na cyane cyane by'imyaka nkuba kubikoresha mwatwebwe tukiri bato uwo mwuga wo kuzanira kazoza mu buzima korose bangene twiyungunganya tukaronka bangene turonka agafaranga hamwe tugafasha imiryango handi natwe tukifasha ubwacu byinshi biromaze guhomba kubera nkubu y'umuyaga nkubu harogwiriye heshi ubwo baburiho ntibwobura kubera uwo muyaga nkuba tawuri
ku ruhande rw'abavyeyi ari nabo bitanga mu kurihira abana babo uburyo bwo gukurikirana amashuri y'imyuga babona ko bidasiguritse ko abajejwe indero bahimiriza abana kwiga imyuga kandi bizwi ko umuyaga nkuba ukenewe kugira ngo bayishire mu ngiro udahari kubwa Anatole Butoyi ico kibazo kidakemuwe vyihuta nta kamaro ko kubandanya bashira abana babo mu myuga
mugihe natweke turabavyeyi hari gihe natwe tubikora ko bajya abana mugihe atakazi bafise nta kintu tusa kubikora kubana basize mu isi ndumva nezerewe rwose ire yiza ko kazi kumwuga mugihe abuje mu muyaga nkuba ibikoresho bica bibura kuko muyaga nkuba nawo urafasha mu bintu bijanye n'umwuga Mbaba wara kuko ibintu byinshi ya kazi kakacha kabura mugihe atamuyaga nkuba uriho dushatubona ko bagiye kubaho nabi bafatiye ku bijanye kuba yarize umwuga hama gacaburi ibikoresho tubona ko leta yo bandanye ikagwiza ibijanye n'ibikoresho hasa nk'umuyaga nkuba umuyaga nkuba bimugihe ubuze byose bica bihagarara
nubwo biruko ugo gwaruka gwahejeje amashuri y'imyuga nibwo kwihebura kumvo zuko mu migambi abajejwe intwaro muri commune Rutovu bamaze gushikiriza leta harimwo ico kibazo cy'umuyaga nkuba udashika mu mazone yose uko arane agize iyo commune Salvatore Simbare umuhanuzi wa Mustantera jejwe ibibazo by'intwaro aratanga icyizere
hajya mu bisanzwe abana bamaze kuja mwibarabara bitwa ngo barahejeje amashuri binatwegwe byatubabaza kandi bivamwe bigito bwinshi niyo mpamvu twifuza kugwiza mu yaga nkuba ya mu Rutovu uriho urashika kuri centre mugo nta zone nimwe ifise mu yaga nkuba rero nk'uyu mugambi wa leta leta itanguye kugwiza ama barrage urumva mu migambi ya leta ya commune ishira imbere ubwambi no kuronsa umuyaga nkuba mazone rero ahantu hari umuyaga nkuba urumva ugaruka ruko ruronka nyine gwisuma ngo mwisanzwe abamwa abasudira ibintu byose bikoresha umuyaga nkuba sibike twarumvise n'umbere na leta yuko gena kuronka n'imfashanyo yo kubaka barrage jeje murembe aho ni wacu ni hafi wacu numva ziba dutomboye tibihibure kuko ndatuturayibona ndacyo tubarenganyije ko
kubwugo gwaruka nta terambere rikuye kuvugwa mu gihe ruheza amashure ubumenyi bwago bukarubera imfagusa bitaruvuye ko rukabona ko hakuye imigambi yo kururonsa n'imiburiburi ingurane y'uburyo bw'umutahe bwo kudandaza mu kurindira ko uyo muyaga nkuba urushwaramwo mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe mu rwaruka rwavuye kugororwa mu kigo cya Iwawa rwagiriza ubuyobozi bw'uturere kubatererana. Bamwe muri bo bari bigiriye mu makoperative atandukanye, mu nyuma baja kuyavamwo basubira mu mabarabara. Mugenzi wacu mu Rwanda, Claude Ganza Munyamagana, yaduteguriye icegeranyo ku mibereho y'abavuye muri ico kigo cya Iwawa.
Ikigo cya Iwawa kigororerwa mu rubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge n'indi myitwarire idahwitse. Gahunda ya leta ari ukubigisha no kubatoza imyuga n'ubumenyingiro bizabafasha kwigirira akamaro basezerewe muri iki kigo. Mu masomo atangirwa Iwawa harimo ubwubatsi, ubudozi, ubuhinzi, ububaji no gusoma no kwandika ku batabizi, hamwe no gutwara moto. Ijwi rya Amerika yaganiriye na bamwe mu rubyiruko rwavuye Iwawa rwibumbira muri Cooperative United for Development Cooperative UDC ikorera ububaji mu karere ka Rubavu. Batangiye muri 15 bavuye Iwawa bifatanya n'urundi rubyiruko rutigeze rujyayo. Iyi koperative ifatwa nk'icyitegererezo mu karere muzatangijwe n'urubyiruko rwavuye Iwawa. Ubifite abanyamuryango 27, ariko abasigayemo bavuye Iwawa ni 2 gusa. Aba ni bamwe mu bavuye Iwawa bayehozemo nyuma barirukanwa basubira mu mihanda.
Atubwira yuko tugomba kwibagirwa ibya koperative ya mbere twatangije, tukaba twakwishingira kandi ga koperative ku ruhande.
Mu mugenzi wacu twavanye ku ishuri niwe perezida, bose bahita bamwumvisha ikintu abo bana bagomba kubamara muri koperative bagasigarana koperative. Wewe icyifuzo mfite nuko mwatuvugira tukagaruka muri koperative natwe, kandi ndebye n'ukuntu leta yari twitaho idutekerereza ituzanira imashini zimeze nka kuriya. Nkanje buriya ziri amashini narazihugu rewe ijumweru bitatu zaraje ndiye umuntu wazidemaye bwa mbere nzikoraho, ariko kuberako abanyamuryango bangwanyaga cyane banyirukanye gucyo bwerere. Rimwe rimwe nanajyanye n'umudamu kwa muganga naza bakankata 2 kiduka banyirukanye gucyo, none nago gikora ku mashini, kandi imashini zari zaramfashije cyane kuko nago nabonaga wa mwanya wo kuba nagenda ngo mpure n'abagenzi banje bakora ibintu bitari byiza, ahubwo numvaga ko ubuzima bwanjye ari kuba ndi kuri moteri nkata ni mugoroba giwanje kuryama.
Kabonye ko nta kintu byatuma ahubwo kujya bigira icyo bitumarira byamariye abandi bo ku ruhande.
Nubwo babirukanwe, buri wese yari afite umugabane muri koperative ungana n'ibihumbi 100 batangiwe na leta. Hari n'imashini leta yari yarabaguriye zizabafasha mu bubaji, ariko nta ruhare bakizifiteho kuri ubu. Byatewe n'iki mu by'ukuri?
Batangiranye muri koperative baratunaniza bakajya birukana umwe umwe, twari turiho turi abana bavuye Iwawa batangiye mbere, dusigaramo turi 2 njye n'uriye. N'ubundi twarakandamijwe turirukanwa, bavuga yuko inkunga zatanzwe ari imigabane batwishyuriyemo uko turi 15, ariko ntago twebwe iyo migabane ntago tuyifitemo.
Ndi umwe mu rubyiruko rwavuye Iwawa. Nkanjye ndubatse, nubatse aho naviriye ku ishuri, umugore n'abana 2. Ubwo yampaye agakoresho nyine ka ponseze, igikoresho kiza kumburiraho garagaza kubisobanurira koperative, baravuga wowe ntago bishoboka kuri igisambo wayiriye, banyirukana muri koperative gutyo. N'umugabane wanjye narinse muri koperative nza kuwubura gutyo. Binasubiye mu muhanda kandi nifite n'umuryango.
Babonye ko nta kintu byatumariye, ahubwo kujya bigira icyo bitumarira byamariye abandi bo ku ruhande, ubwo bifitiye inyungu. Kandi njyewe umugabane wanjye barawunkuye.
Uru ni urugero rwa koperative imwe, ariko imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco yerekana ko ari ikibazo kiri mu turere twose tw'igihugu. Iki kigo kivuga ko mu rubyiruko 937 rwasoje amasomo y'imyuga no kugororwa ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 2 y'umwaka, 456 nibo bari muri iki kigo barigeze kukinyuramo 198 muri bo baje gutaha ku iteriki 16 z'ukwezi kwa kabiri mu gihe 355 bo bakomezanyije amasomo na bagenzi babo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco bose ni bamwe eme avuga ko imikorere mibi y'uturere kubirebana no gufasha urubyiruko rwavuye wa warwariza imyuga ngo ruhuzwe n'amahirwe ari muri buri karere ajyanye n'ibyo baba barize iri mu byongera umubare w'abasubira mu buzererezi. Cyakora ngo bigiye gukosoka
ubundi hagombye kubaho gahunda ku nzego zibanze yo gufasha urubyiruko rwize imyuga inyuranye kugira ngo ruhuzwe n'amahirwe hari runafashwe no kubona inguzanyo mu bigo by'imari iciriritse. Ibyo rero twakomera ko wenda hari igihe bitagenze neza mu bihe byashize, kugira ngo batangarize ko uyu munsi wa none byabaye imbere n'amateka. Uyu munsi wa none dufite gahunda nzima hamwe n'uturere n'inzego zibanze zose zigamije gufasha urubyiruko gusubira mu buzima busanzwe. Birumvikana ko ni inzira ndende tuba kunyuramo, ariko ngira ngo nizeze ko ibi bintu bizashoboka ku buryo umubare w'abantu bazasubira mu buzererezi uzamuka.
Uyu muyobozi avuga ko icyiciro giheruka cyajyanwe iwawa kigizwe n'urubyiruko 1000, abakiriyo bose hamwe akaba ari 3983, mu gihe mu bigo bicumbikira inzererezi harimo urubyiruko 5000 mu gihugu hose. Ese intego z'igororamuco zaba zigerwaho? Mu kwezi kwa gatanu kwa 2016, abadepite basabye ko hashyirwa ingufu mu kurandura ibituma urubyiruko rujyanwa mu bigo ngororamuco, amafaranga yahajyaga agashyirwa mu bindi bikorwa biruteza imbere. Byari bimaze kuboneka ko 71% by'ingengo y'imari igenerwa urubyiruko ijyanwe iwawa, bivuze ko ibindi bikorwa by'urubyiruko byashorwagamo 29% gusa. Byatumye abadepite icyo gihe bavuga ko bigaragaza ko gahunda z'uburezi zitari kugerwaho, kuko umubare munini w'abana babarizwa muri ibi bigo bakabaye bari mu mashuri y'uburezi bw'imyaka 12. Ikigo cya iwawa kivuga ko umuntu umwe arangiza amasomo no kugororwa atwaye 591 by'amafaranga y'u Rwanda, abarangije mu mwaka ushize batwaye 1,662,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuva ikigo cya iwawa cyatangizwa mu mwaka w'2010 kimaze kwakira urubyiruko rusange 13,230 rukaba rwaratojwe imyuga n'ubumenyingiro byitezweho kubafasha kwigirira akamaro nyuma yo gusezererwa muri iki kigo. Niba umunyeshuri umwe asoza atwaye 591 by'amafaranga y'u Rwanda, byumvikanisha ko ibyiciro 14 bimaze gutwara 77,000,000 zikabakaba 819 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kigo kivuga ko mu mbogamizi gifite zirimo ishusho mbi cyakomeje kuvugwaho yuko ari nka gereza, kandi n'urubyiruko ruriyo rufatwa nabi, ingengo y'imari idahagije, urugendo ruruhanije rwo kugerayo, ikibazo cy'amazi n'amashanyarazi, no kwakira abantu badahuje ubushobozi kuko uhasanga barangije kaminuza hamwe n'abatazi gusoma no kwandika, ibintu bituma bigorana gushyira urubyiruko ku murongo umwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana arakoze. Mukanya turaheza rero duce tubaha amatelefone inshuti bakunze mushaka gutasha abanyu, ariko imbere yaho inkuru dushikiriye nuko igikorwa cari gitegekanijwe mu nama nshingamateka y'u Burundi co kwemeza itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru casivye kwera ibitigiri vy'abashingamateka bitakwiye abari mu runani ya mizero y'abarundi banse kuvyitabira, kuko hari umwe muri bo yaraye akubiswe. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Ibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda. Ibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye. Ijoro ribarugwa riraye, ijoro ribarugwa riraye, nitwebwe tuzamura isi twamenya amacakubiri, nitwebwe tuzamyuhure kuko twagiriwe urwango, tuzaba bahamya b'urukundo, tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu, tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu. Thank you.
abantu babona umwana na w'insina bakibagirwa inguri abantu bavoma amazi yiriba bakibagirwa isoko banyibutse ikiremwa muntu gitinya kwibuka ngo nuko amateka yacyo ari mabi amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye amateka nubwo yaba babaje tuzavuga amazina yayo kuko ariho tuva twese kuko ariyo nguni yacu dushingiraho ejo hazaza ijoro riba rumwariraye nitwebwe tuzaburira isi kuko twamenya amacakubiri nitwebwe tuzahamya ubumwe kuko twagiriwe urwango
akaririmbo ni ijoro ribara wadiraye karirimbwa na Kizito nuko rero mutwihanganire amatelefone ntari ko araca mu kugira ngo dushobore kubaha kanya ko gutasha abanye ariko turaza kwandanya tuno turirimbo tuza duherekeza inondwi iri kwirasozegwa mu gihugu cy'u Rwanda yari yahariwe kwibuka abahitanywe na genocide yakorewe abatutsi mwaka w'1994
Shami yibyishimo yashimutse mwishavu tuzabi butazo mugisha seze kugiti cy'umuruho tuzaba amashami yibyishimo yashimutse mwishavu
aga telefone gashowe kudukundira na Karoziana gusa reka tumwakire muri kano kanya gato dusigaranye Roziana amahoro uherereye
nende marenye ndutana komba gutasha mwene wacho ari kukoma kandi no twa kimana cha mari piano apoka kigero abangomba gutasha senge ari magitwa muri channel zenga abanga bagotasha namayize ari giteka manira kiza abanga bagotasha nimukara ndikinga Tanzania nyene
bose kayipuriziki
abanda bitorika mukimukwa pasikamwe
urakoze cyane abarundi bari ngaho induta uteje ujya Amerika ryo afise ku mutima nuko rero nchuti bakunze ibijwi rya Amerika kawe no ngaduce dusozerera ikiganiro cacu mwakoze mwe mariko muratwumviriza imbere guhana gahindukira sinogenda ntabatumiye mu biganiro biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga mukurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda no musi tuzakubakira abapfasoni bapfakajwe na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naza kubara amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe mubaye no muvyanyu
tuzaba bahamya burukundo tuzabimbutazo mugisha